ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kirwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 18 y'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2017 muri komuna Frederic Nkurikije. Ubu naho rero n'umwanya w'ikiganiro muri sanga uyu munsi kwa mbere igenekezo rya 18 ry'ukwezi kw'icenda bitekanijwe kwa kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kitaho hagati y'akazi na muntu kihweza icegeranyo cashikirijwe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu batatu bakoze itohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka wa 2015. Ico cegeranyo gisaba ko sentare mpuzamakungu itohoza ibyaha byakozwe mu Burundi. Uyu murwi uvuga ko wasanze mu Burundi harakozwe ibyaha bikomeye kandi n'ubu bibandanya n'aco gituma usaba ko sentare mpuzamakungu ijejwe gukurikirana ibyaha bikomeye itangwa itohoza kandi ikanakubita intahe mu gahanga abazokwagirwa n'ivyo vyaha. Leta Burundi yari yamirije ivyo birego yongera irega abo bahinga baune ko basohoye raporo ya politike ivuga ibintu batumwe vyifuzwa n'ibihugu bimwe bimwe byo mu burengero. Leta Burundi ivuga kandi ko abo bahinga baune batigeze babaza umutegetsi n'umwe muri Leta Burundi ahubwo babajije abantu Leta Burundi ivuga ko arabagerageje gutembagaza utetsi bikabata ku amazi. Mbega ikintu umwibaza ku biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu eka ko kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajeje kwitaho gati akazi ya muntu ko yava ko hava gashika ko aho karangiriza kwiga ikibazo cy'u Burundi n'ikihe ikintu abarundi kwitaho cyane cyane muri iki gihe n'ikihe. Ibirego byashikirijwe na Leta y'u Burundi bivuga ku uyu murwi w'abahinga batatu b'ishyirahamwe mpuzamakungu bakoze raporo ya politike ishikiriza ibintu abanyamahanga bifuza mu Burundi mu bivuga ku iki. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Njangwa Abeko Gilbert umukuru w'ishyirahamwe en Europe ryishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe cy'amatora nyezina hamwe n'inyuma yayo matora. Mwiriwe neza Njangwa Gilbert Abeko.
Mwiriwe neza Frederic Nkurikije.
Murakomeye.
Ego turakomeye kandi turashimiye Wada Amerika ubona yadutumiye muri iki kiganiro.
Murakoze gushiba. Turi kumwe kandi na Tasia Sibomana umuvugizi w'Urundi ruhande rwa IPRONA rutebewe n'ubushikiranganji bujejwe intwari yo hagati ushyigikiye kw'iryo tohozwa ryoba. Mwiriwe neza Tasia Sibomana.
Ndabahaye mwiriwe kandi ndaramukije abatwumviriza no mashina nama nongera nshimira radio yanyu kubona yiyumviriye kudutumira kugira tubire icyo tubwiye kuri ibyo bibazo.
Murakoze gushima. Reka rero dutangure kuri mwebwe mushya ntahe Tasien Sibobana ingingo mwiteze ko ihava ishikirizwa na kanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kitaho agateye akazi na muntu n'iyihe ku byerekeye ko ako kanama kosaba ko hoba itohozwa rikozwe na sentare mpuzamakungu. Ikintu mwibaza ko yava gishikirizwa n'iki?
Murakoze. Ngiye ko umuntu yiyumvira mu kibanza c'ubundi mushinga ntahe mugabo twoshobora naho tutari mu cubi cabo kandi tutari muri iyo nama turashobora kwibaza icyo bahava bashikako. Twibaza yuko rero ubwa mbere na mbere baza gushigikira icegera cabarya baje gutohoza ku vyaha siguhonyanga gato y'akazi na muntu vyakozwe kuva amagume yatangura mu Burundi muri iki kiringo cyo kuva mu 2015. Icya igituma twibaza ko babishyigikira ni uko ari bo bagenye uwo mugwi wabo baje gutohoza, hanyuma tugasha twibaza ati nta wimena amaso mu gihe ari bo bafashe ingingo y'uko uwo mugwi woza bakagena n'abawurongoye bakagena abo bizigiye. Ntitubona ibindi ngendo bava bafata atari kugira ababo icegeranyo cyabo batumye kugira amatohoza. Icya kabiri rero gica kiva kuri iyo ngingo ya mbere yo kubaza kugira icyari icyo cegeranyo ni uko nk'uko amategeko mpuzamakungu na cyane cyane basanze ko ibyo byaha ariko ko ibyaha bishobora guhanwa imbere y'iyo sentare mana bya mpuzamakungu ni uko boca batera intambwe gusaba ko umushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare yoheza agatanguza amatohoza nyezina kugira ngo bagaragaze icyese yuko ibyo bintu byabaye byarabaye ababikoze bagire icyo babazwa hifunzwe amategeko bitabaye nabo bahinyanyira ukundi kuko Niko amategeko y'ugutohoza bivuga.
Eta siye z'Imana hari abantu benshi na leta y'u Burundi rimwe bavuga ko uyu murwi w'abahinga bawe bakoze raporo ya politike bakaba bavuga ko batabaje n'umutegetsi wa leta bakaba babajije abantu baba hanze y'u Burundi bahunze igihugu bishobora kumvikana ko bashobora kuba bari afite aho bigamiye ayo makuru mwebwe muyavuga ko iki ivyo ntibibateye amakenga.
Ntizareka gutera amakenga kuko byayateye na mbere murazi yuko kuva akanama gakuru kawe nikajejwe z'agateka kazi na muntu gakorana mbere ntibwabaye bwa mbere nta na rimwe basiba kuvuga yuko gakoreshwa yuko gatamikwa ijambo gushika naho gashika kuri iyo ngingo yo gufata resolution ituma hashingwa ujya mugwi waje gutohoza icya kabiri gituma tugira amakenga nuko naho mugwi ushingiwe bagerageje gusaba leta yuko bokorana bagaheza bagafashanya mbere gutohoza kugira ba ukuri kuja habona atawuvuga ngo yarenganijwe cyangwa atawuvuga ngo habaye umwana n'ikinono leta yataye agati mugabo rero ibyo nibyo mvuga ko bitobuza amakenga ariko ka muntu yize amategeko nkaba mbere ndi umuvugizi w'umugambo yipfuna birateye amakenga mugabo ntibizobuza ko ibintu bibandanye muti gute ubwa mbere ho bavuga ngo ni cyegeranyo cya politiki aho ka muntu yize amategeko kandi yatohoje imanza ngiri mu bucamanza nkabushikiriza manza umwe wese yagirizwa icaha ararekuriwe kwisigura mu gihe rero abo boba babwirwa na leta cyangwa n'umugambwe uri ku butegetsi nabo babacuditse bavuga bati icyo cyegeranyo ni cya politiki none banki iki kugira ngo batange ibyemezo bitari bya politiki icya kabiri bavuga bati babajije abari hanze bashobora kuba bagirizwa ibintu biriya abari hanze bose atari kurenga karindwi nta leta cyangwa CNDD-FDD yo kwemeza imbere y'abantu n'amakungu kwabo bantu bose bafite ibyo bagirizwa
ariko mushyanahe
nabo nyine bari kuheza bakemera bagakorana n'uwo mugwi kugira nabo berekane bati abantu baho batwagiriza ibintu natwe turabagiriza biriya kugira ngo ubutohoza niko yamakora yamatohoza kugira ngo ashike ku kukwerekana yuko umuntu yagirizwa ibi cyangwa ashike kukumukura ku icyaha
mukanye gatoya munsi y'umuntu
utumwe none ga mumenyesha makuru cyangwa abandi batwumviriza ikosa turisige kuri yindi
ego mukanye gatoya cyane rwose tukiri kuri wetasiya hariho amaporo yigeze gushikirizwa mu nyuma bakavuga ko iyo raporo ivyo bari babonye mbere vyari amakosa ivyo ntibishaka kubatera amakenga mu gihe ivyo iryo tohozwa ry'ubu ryo barimeze nta rimatohozwa yabaye mbere bagasanga atarimwo arimo amahinyo mukanye gato
je na kubwiye kabavuga izo mbugambwe prona si zitu ntidutwarire ibintu hejuru icya kabiri ka muntu yigeze gutohoza iby'imanza ngo ibyonzi nakubariye ko yaba umushikiriza manza yaba umucamanza atohoza kugira arabe ko ibyo abitwara bamushikirije ari byo koko arashobora gusanga ari byo byose arashobora gusanga bimwe ari byo ibindi n'ibyo agashobora no gusanga byose atari byo mugabe kugira ibyo bishikiko yumviriza impande zose none wanse ko yumvirizwa ninde mbwira nabo batohoza banse kumviriza leta canke abandi leta yo bivugira ihi bambewe
yego berekane
nibaje rero kwitora ikosa n'ubwo ngira ntiyaracegwa ahubwo icyo bose aho bavuga bati tumamutongera umwanya natwe muduhe muze tubabarire ibintu bimeze aho niho bobaye berekanye koko kuko bagomba gufashanya n'abatohoza kugira abarundi n'amakungu bamenye ukuri n'ahandi kuvuga ngo ntibatubajije kandi aribo babangiye urumva
reka tumuhe ijambo mushatahe Jangwa Gilbert Beko nawe ikintu mwibaza ko akanama kawe kajejwe atekaza na muntu gahava gashika ko nikihe mbega murashike ko ko kanama kosaba ko hoba itohozwa rikozwe na sentare impuza makungu
murakoze kuduha ijambo twebwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki twaramaze kwiyamiriza kidacegeranyo twerekana neza ubuhinga bakoresheje yuko atari ubuhinga bwemewe mu mategeko agenga amakungu mu matohoza kandi turerekana n'uko kidacegeranyo ari cya politiki nkuko n'abanyapolitiki bamwe bamwe babivuze turavuga ko ibyo twaneguye bikuru bikuru muri kiya cegeranyo nuko ujya mugwi wabonye wakoze udakurikije ayo mategeko agenga amatohoza kandi atabyemezo uwo mugwi werekanye ku Burundi ku mabi yose yoba yarabaye abyemezo ufite kandi ukavuga yuko usabye sentare mpuzamakungu ijejwe gukurikirana ibyaha byagahomera bunwa ibyaha by'ihonyabwoko cyangwa ibyaha byabaye mu ntambara yuko atabyemezo ubu mugwi washoboye kuronka werekana yuko ibyo byaha byabaye mu Burundi ko rero utoshobora gusaba yuko ujya mu mugwi mpuzamakungu ntushobora ujya mu mugwi ujejwe gutohoza no guhana abakoze ibyaha nk'ibyo ntibyari gushobora ko basaba ujya mu mugwi nuko ukora ibyo bintu icyo twizeye cyane cyane muri ijya nama nuko yaboni ibereje neza nuko twizeye yuko kijya cegeranyo kitokwakirwa kandi kitoja no ku kirangaminsi cy'ibyo biga ubu twasabye umugwi
nuko
bijya bintu bitoja urutonde rw'ibyo bahava biga
mushana njangwa jibebe mwavuze ko namwe mwashyigikiye icyiciro kivuga ko ujya mu rwiwawe wakoze raporo ya politiki imvo ku bwanyu abahinga banonosoye ibyerekeye amategeko bo bafise kugira ngo bagire raporo ituzuye n'ikihe ku bwanyu
igituma babigira si kindi n'ibintu biyumviriye kuva kera kandi bafite intumbero yo guhengama cyane cyane bakoreshejwe n'ibindi bihugu mpuzamakungu bimwe bimwe byoba bikomeye bifite inyungu muri iki gihugu cyacu kuko demokarasi baremera yuko tuyigira mugabo iyo hageze yuko ijya mu ngiro mu gihugu cy'u Burundi ugaca itanga barafite imigwi bakoresha kugira ngo bahungabanye umutekano bahungabanye demokarasi banke yuko u Burundi bubandanya butsimbataza demokarasi butsimbataza intwari ibereye butsimbataza ubutungane kuri bose ibyo rero nibyo bituma kuko babara abantu bakenya bakoreshwa hanyuma rero bigaca bituma badashobora gufata intumbero itomoye ngo bajye hagati na hagati ibyemezo uwo mugwi wavuze uvuga bitegerezwa gusuzumwa ku kibuga cy'u Burundi biboneka neza yuko uwo mugwi uhengama kuko ntiwigera werekana neza ingene waba wategerezwa gukora ngo werekane n'amasura avuga aho icyo cyaha cyabereye n'ababonye aho gikorwa n'abagikoze
mushikanahe njangwa jibebe ko hariho amakuru abantu bavuga ko iyo leta y'u Burundi yemera kwimurwa mu gihugu ivyo zo ku birego byo kuvuga ko utabaje leta y'u Burundi bitari kuba ari ikibazo muri iki gihe aho muhavuga ko iki amasegonda 30 nyarutse
twebwe mu mashyirahamwe adahanira ibyiciro bya politiki turabona yuko ku byerekeye u Burundi na cyane cyane n'umugwi wa ONU n'umuryango wa ONU haracyari ikibazo gikomeye cyane kuko urabona nyakubahwa mumenyeshamakuru Frederic Nkundikirije mu by'ukuri ONU mu kubwira ikore neza yatezwa gukorana n'umuryango wo mu bihugu bigize uburasirazuba ugakorana na CIRGL ya Conference Internationale de la Region des Grands Lacs ugakorana na n'umuryango wa Afurika Union Africaine kugira ngo bashobore ubwa mbere kubona yuko n'abanyafurika bafite uruhara mu gutunganya ibyabo ariko ni ifata iya mbere ikoresheje abantu bamwe bamwe bakoreshwa n'ibihugu bya Buraya cyangwa bakoreshwa n'ibindi bihugu byaba bifite inyungu muri aka karere kugira ngo baje guhungabanya babuze intwaro za demokarasi uko zitera imbere muri Afurika ibyo rero nizo twebwe tutemera mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki turabona yuko ni yokwimijyambo imijyambo abanyafurika kandi igaca ivuga ko ihagararira agateka kazina muntu ugasanga n'amashyirahamwe ari mu gihugu hagati nk'ubu nka za onerope cndh cyangwa amaminisiteri y'ibihugu araba iby'agateka kazina muntu ugasanga ntibigera bemera yuko ibyo byegeranyo niyo babikoze biza mu gihugu hagati bikabanza bigaharirirwa ko bakabiharira ko bakagira icyo bashyikirije bakaraba n'uko n'uwo bayagirirwa yuko yakoze icyaha yuko yagihaniwe rero baca bafata iya mbere mu kugira ngo bavuge ngo leta ngo yarahohotse agateka kazina muntu batiriwe bararaba n'ibiti biri uwo mugwi ufatirako byose kuko uwo mugwi wafatiye ku bantu 500 wabagize baba hanze abantu 500 ku bantu imiliyoni 11 cyangwa 8 boba bageze kubazwa ibintu ugacusanga ntibigera babaza
reka mushyanahe njangwa icyo kibazo turakigaruka ko reka turakigaruka ku icyo kibazo reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandi kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Samuel muri we neza Samuel batwumva
yego ndabumva amahoro neza
amahoro neza izina ry'ikirundi ninde
bo nikundana
nikundana muri hega nikundana
ndi mu Burundi mu gihe buhagati
yego mwe bro sikibazo kubyo turiko turashikiriza byerekeye cyane cyane ikibazo cy'u Burundi kiko cyihwezwa na kadama kaonikajejwe agateka kazi na muntu mwe sikibazo mwe sikibazo cy'umviro duga ku ijambo
hari kwinjira dufite n'ikibazo
yego
abona ge mabwe ndere mu ndamu kiza batumire
ye barakumva duga ku ijambo
bo twese rero nakomeje kuzikurikirana hafi ayo madambo akubire bose bavuze kuvuga ge kibazo nagize ni kimwe kanseri y'umwana yavuze ko akanama ka fdk y'u Burundi kugira ngo bashobore kuva kwani mu Burundi ngo reka yabyanka ariko dore ntibiba bikaba kimwe ndaniko leta yari yabyanse akaba tuzi ko hari amashyirahamwe yigenga atahegamiye bya politike bari yahamagaye ati mudufashe icyegeranyo bararahira yongeye kandi reka kubera iki abo bahinga bobo tuziko turabiraba neza mu cyegeranyo boba barakoze barekanye ati aya mazina yakozwe na leta cyangwa aya yakozwe n'abajya abantu bakoze imigumuko bagahamagara abenegihugu kugira ngo bahagira ngo wiyandirize ibyo bifatwa n'abenegihugu aho rero tugata twiza ibintu byo nk'abenegihugu ibyo turi ku kibuga turi ku rubuga yari baza badushyikire batubaze ko indege ahantu yari byagenze gute bafite abantu banga kuko iyo munsi hari abanyepolitike benshi ubwo ni kandi bavuga yuko ngo abantu bazimiye bapfuye kandi abantu babaho kuko gasana ko bavuga amazina akugira abantu umuntu ari hari y'uburayi ariko yavugira umunyagihugu y'ububanza umunyagihugu w'ubucitoki ngo yemeze ukuntu n'ukuntu ntazi ukuntu abayeho ntazi ukuntu aryama
igomerekari
abenegihugu tukumva batuvugira ibintu atari byo reka tubabaza baze bagere ku rubuga bafite ku rubuga
egome mushyana Samuel nikunda nawe kaduhe ijambo abashyana hari turi kumwe bagira icyo bishuye reka dutangure ku mushyana hita siyansi y'umwana ibibazo mubaje n'ibibazo bibiri cyane cyane ikibazo kibaza niba abo bahinga bawone barashoboye gukorana n'amashyirahamwe atanyuza politiki afite mu Burundi reka niba kandi barashoboye ku kwerekana abakoze ubwo bwicanyi haba leta y'u Burundi canke imirwi muvuga ko yagumutse mu Burundi duga ku ijambo umushyira nta leta siyansi y'Imana
murakoze Samuel baje barije ndabyumva n'ibibazo kandi cyiza ikibazo cya mbere ndagifatanya mbabarire menyesha makuru n'ico njangwa Beko yavuze yuko mu bisanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu ntiryategeza gukorana ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika mu buseruko ishyirahamwe ry'ibihugu by'amaka karere k'ibiyaga binini n'ibindi jewe ndabyumva gose kandi nagira ndamwibutse ko zaba ingingo arizo resolution zafatiwe mu kanama gakuru ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ariyo Conseil de Sécurité des Nations Unies aha biba bifatwa ku izina ry'amakungu yose kandi n'ibihugu byo muri Afrika bimwe bimwe biba birimo. Nicyo kimwe n'ingingo yatumye hashingwa ujya mugwi yafashwe n'akanama gakuru ka ONU kajejwe iby'agateka ka zina muntu. Naho nyine narabizi neza ibihugu byo muri Afrika birimo kandi atari na bike. Bisigura ko rero ibyakozwe nk'uko bivuga mu Gifaransa byangaje abo ayo mashyirahamwe yandi yose ari mato mato ugereranije n'ishyirahamwe mpuzamakungundi. Njye ku kibazo cya mbere cya Samuel ati ko Leta yabangiye ko bakorana mbe none boba bararekuriye amashyirahamwe atawegamiye mu bya politiki ngo agire icyo avuze. Nagira ndamubwire yuko iyo Leta yanse ko umuguyu cyangwa ubundi badashika mu gihugu ni ukuvuga ko n'umunyagihugu ari wenyine cyane yabajewe cyangwa ubundi abo bantu bataba batubonanye mu gihe ari ku butaka bw'u Burundi kuko ntibaheza ngo baronke uburenganzira bwo kuza kutubaza twe turi mu gihugu. Kiretse baba barabicishije mu nyandiko kuko ibyo hari habarigitse ariko menye ko n'ibyo mbere Njangwa Beka yaje kumugaragariza amashyirahamwe yiyita ko adaharanira ibyiciro bya politiki na marimwe n'umugambi uri ku butegetsi kuko nayo nyine yiyamirije igenwa ry'abo bantu ariyamiriza ko batokorana na Leta y'u Burundi nabo nyine gushika n'uwo munsi murumva yuko ururimi rwa Beko rukiri rwa rundi kuva iyo processus igitangura. Icyo gituma rero icyo kibazo yo kibaza abo ba Beko hakibaza na Leta y'u Burundi. Icyanyuma nsa niba kivuze yavuze ati mbe barerekanye amakosa yagizwe n'abadacuditse na Leta niyo basoma baza kwibariza abo banyagihugu nk'uko abisabye yemwe na jewe ngo nacyo kimwe nawe mugabo ushaka kibazo biguma ari cyakindi. Mbega none ayo makosa yoba yagirizwa abatavuga rumwe na Leta ko Leta ariyo yari kubivuga cyangwa umugambi CNDD cyangwa abo bacuditse cyangwa umunyagihugu yoba yaragiriwe icyaha iki cyangwa ikiriya mu gihe rero Leta itemeye ko abo bantu baza kubaza abacanki bariya ikosa rija kurinde abanyagihugu rero nibamenye aho ikibazo kibarizwa n'ahandi bobo amatohoza niko ategereza kugenda kandi nk'uko nabivuze byararengerana kuko barya kijya cegerano navuga ko ari ndinkebuze n'ahandi amatohoza nyezi na ntagirwa n'ujya mugwi kuko agirwa n'umushikiriza manza mukuru
imbere y'ijya sentare mu reka tubaze umushanahe Njangwa Gilbert Beko nawe nyine agicavuze ku ibyo bibazo bibiri bya Samuel Nikunda na mukanya gato cyane rwose umushanahe Gilbert Beko Njangwa
egome ujya mugwi baboni ntibajye mu Burundi n'ibintu biboneka hanyuma iyo utagiye rero no kuvuga yuko ibyo wakoze biba ari ibintu bidatomoye kandi bitari ku rutonde bidakurikije ubuhinga. Ni ukuvuga yuko rero uko itohoza ryo mu gateka kazina muntu riba bategerezwa gushika mu Burundi ko batashoboye kuhashika rero ibyo ntitubirandira ko ni ukuvuga yuko raporo batanze aba ari raporo atari yo rero iyo raporo ntishobora gufatirwa ko mugabo twebwe ntiduhakana yuko ONU ifite uburenganzira bwo gusaba yuko habaho umugwi wayo ugira itohoza ku byerekeye agateka kazina muntu mu Burundi ariko turemeza yuko uwo mugwi uburyo bwose yo uje utegereza gukorana n'ubutegetsi bw'i Burundi ugakorana n'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki akorera muri ibyo bisata byo kurwanira kw'agateka kazina muntu kubahirizwa mu gihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu yabakorera mu Burundi akorera muri ibyo bisata nayo nyine bakayabaza. Hanyuma rero hariho uburyo baheza bagafata iyo nkuru bagaca bayiraba yuko habayeho guhohotera agateka kazina muntu hari aba Leta boba babikoze cyangwa byoba ari ibyaha bihanwa n'amategeko mpanabyaha ko Leta rero yoba yarirengagije guhana abo baba barakoze ibyo byaha. Ibyo byose n'ibintu bijyanye n'ibyo bita gukarishya refraction ni ukuvuga kuraba yuko ari agateka kazina muntu kahohotewe kuko agateka kazina muntu kagirizwa yuko kahohotewe mu gihe ari abantu bakorera Leta ikaba yarabigizemo uruhara hanyuma babikoze baba abari mu ntwaro baba abajeje umutekano baba abasirikare naho yoba ari umukuru w'umutumba yoho tiragateka ku muntu hanyuma leta ikabirenza ku ruho rw'amazi ntibahane
muri icyo kibazo nibaza ko muri kiganiro mushana hehe cyangwa bikugira cyama kigaruka icyo kibazo kigaruka reka
berekana ibyo bintu nicyo gituma mu mashyirahamwe adahanije ibitaro bya politiki tuvuga tuti ujya mu gwikinya cyegeranyo sicyo ahubwo niba bireke niba bishoboka
mushana hariho ndabasabye mu mpe nyishungufi ngufi cyane rwose akanya karihuta mushana nta injangwa jibebeko reka tubibutse ko muri ko mabandanya kumbiriza iradio nkijwe rya Amerika turi kumwe na Desire Desire muri we neza
niba cyane
Desire matumba
ndabumva rwose na mahoro
na mahoro muri hehe ga Desire
ngewe ndi Bujumbura
izina ry'ikirundi rinde
nitanga
nitanga mufite ikibazo mufite icyumviro ikibazo kigufi
niko nanyumva kabazo nagomba kubaza unya yiza amategeko nagomba ndamubaze mbeho ko mbona ariya teganya bavuga yuko ngo basi yuko leta ngo yase ko bikorana niyo bishyika leta ikemera ko bikorana byari kuzana inyungu nziza ko tubona na leta yo bitinya yuko yaba yagirizwa ibyaha mbe yuri kuragira amatohoza birakunda yuko mukorana n'uwo uri kuragira ko amatohoza nyine nicambe nini kurikira na kumbambaze ndeko tubona ni nayo wenyine iyo hagize ibintu by'amakonflit zaduka ino muri Afrika usanga iza kugira ngo icya irabishira ku maherezo ariko ugasanga turabye nko muri za Cote d'Ivoire ntacyo bashika kusanga haguma naho nyine hari akajagaga mbe mujya twatwiko kwizera uko ni hari ikintu ibyo dufasha cyane mu rundi cyangwa ibibazo twende na nyine abantu twashobora kuzobyike mu gatuka cyane kina cyangwa gombambaze na gombambaze ndatomboye ko harimo onya atereke ya societe civile yavuze ngo kujya cegera nyongo baraciyamije ngo kuko ngo cyari cegera nyongo ngo cha politiki je mujya musanzwe nk'ubunya ndiko ndumviza nagomba acha dusigura ko iryo jambo avuze ngo baraciyamije kujya cyari cegera cha politiki adusigure icegeranyo cha politiki icyo gisiguye murakoze kuko nk'umutsi ko turabyumva
Ebe murakoze Desire ni tanga rika duhi jambo mushanahe tasiya siwomana agira icavuze mukanye gatoyi cyane rwose ni ibibazo bitatu ushobora gukoresha munsi y'umunota umwe kuri byose
ndagira ngaruke ku bintu njangwa avuga birasa bashaka mugira ndagira mwibutse yuko namubariye ko naciye mu kazi ko gutohoza ibyaha kamushikiriza amanza navuze ko mugihe hari uwitwara abitwara barabonetse abacitse ku icumu hari ababonetse abandi barapfuye ibyo byababona kameze niyo basisi niki none habonetse abitwara barashobora kwitwara bakarenza urugero canke bakanabeshya umuntu byamba byabaye mu matohoza twarabibona none uwo muntu babeshya atemeye kwisigura uwo mushikiriza amanza azomenya gute ko bamubeshye canke batamubeshye none ikosa n'uwitwaye n'umushikiriza amanza yatanguye amatohoza cyangwa ikosa n'uwase kwishikiriye kuza kwisigura kandi wumva hari ibyo bamwagiriza cyangwa iyo banyiyotsa nibaza rero yuko njangwa tuvanga ibintu niyo babona ko icyo cyegeranyo kitabarije bose nabivuze si cyo cya nyuma kuko umushikiriza amanza abaza bose n'imbere ya sentare nuko nyine ndarebe ahubwo ntahanure leta kuko we wavuga ngo ntari mu mashyirahamwe aharanira ibyiciro bya politiki naho tubona bavuga ibya sendedete te gusumba ko nayo nyine ibyivugira nibagerageze bayihanure bahanure na leta bishoboka bakorane n'uwo mugwi kugira ngo ejo ntihavuke ibibazo ngo bahanya babareka abandi batohoze bose wakoze icyaha wese agihanigwe
abarundi amasegonda 30 ku kibazo kivuga ko kenshi ata mahoro azanwa n'urwego rwawe canke onu igiye muri ivyo akajagari yatandukanye yo muri code 1 amasegonda 30 ku kibazo
n'ibyo cyane nakare kajya umwera donc no kuvuga yuko akavimo hana kazi mvurihisha ibibazo birinda bifatwa n'amakungu kubera byananiye abanyagihugu canke abajejwe kurongora icyo gihugu n'ahandi leta biri kugira itorere nyinshi ibibazo byose ibifashanije n'abandi byega baba abanyapolitiki baba amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki yaba amashengereko uwo wese cyangwa ishyirahamwe iryo ari ryo ryose rishobora guterera ku neza y'igihugu ibyo nibyo byabutse icya kabiri hariho ibi bibazo by'ubutungane niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu nagira mbwira abo bariko barabaza na njangwa beko n'abarundi bose batwumvirize kandi n'abandi bose hariho amategeko y'igihugu hakaba n'amategeko mpuzamakungu kandi Burundi bwateye ko igikumu mu gihe rero ibyaha bikozwe ntibihanwe n'amategeko y'u Burundi kandi byinshi yategekanya ingene bihanwa bikaba ari ibyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasentare mpuzamakungu ibyo bica bikorwa n'ayo masentare kubera leta sije bihugu bizananiwe gukoresha ubutungane
yego minamwe mushanahe
nje kirimo naye handi twese yabutungane bwacu bwarakoze abaje bayiciwa abantu abanyorojwa abantu bari ko rahotugo bakaba babona ko imanza zabo zikurikiranwa tacha twari kuja kurondera hanze ntanu wari kuja kwitwara muri
reka ndabasabe mumpe inshungu fingu fitane gose mushanahe njangwa jibirbe ko ku ivyo bibazo byabajijwe na Desire ninta nitanga duga ku ijambo ibibazo hariho ikibazo kivuga ko igihe cyose ONU igize uruhara mu gushaka gutora inshuzi ibibazo mu bihugu cyane cyane muri Cote d'Ivoire avuga ko akaje ari kabandanya akaba yavuze kandi yuko akaba yabaje n'ikindi kibazo mwebwe yabaje cyane cyane cegeranye kugira ngo musigure cyane cyane ico icegeranye cha politiki kivuga ku Barundi benshi ngo ntihumva icyo ari cyo duga ku ijambo
murakoze cyane erega urya Patient yaba ari karavuga abivuga bizi neza hajya amashyirahamwe adahari n'ibyiciro bya politiki arafite intererano n'imyanya atanga nicyo gituma iyo tuvuze yuko ari icyegeranyo cya politiki ni ukuvuga yuko aba ari icyegeranyo kidakurikije ubuhinga ari icyegeranyo kijya mu nzira itari yo kandi kidakurikiza uburyo amatohoza yo mu gasera zina muntu agenda n'uburyo bavuga icyaha ingene cyakozwe n'uwagikoze n'utegeza kugihanirwa ibyo byose abirenga kabizi mugabo hariho icyo bitwaje n'iki yose yuko twebwe ngo turi amashyirahamwe avuga cyo kimwe ngo na leta ibyo byose ni ukubwira ngo bahubye abantu ntibatwumvirize bakibaza yuko ibyaba nibyo byama biri imbere ariko ikibazo kibagiye n'umwenegihugu nabyumve neza yuko kiriya cyegeranyo ari cyegeranyo cyononye mbere cyagombye no guhungabanya umutekano mu gihugu guteranya kuvuga ibintu bidafatirwa ko kuko nta n'amasura bahari urumva hanyuma ikindi nacyo Patient Bumana yavuze ngo hari habitwaye cyo nk'uko tuzi kandi nawe nyine nazi nuko igihugu cy'u Burundi kirafite ibwirizwa nshingiro bitegekanya neza iyo umuntu yakoze ibyaha ingena hano naho yari kuba ari mu nzira yo kugira imyigaragambyo yemewe n'amategeko haba hariho ayandi mategeko arimo ibwirizwa nshingiro avuga neza iyo umuntu yononye ingena aheza agafatwa leta y'u Burundi rero yafise abantu yagiriza ibyaha bakoze ibi byaha byo gushaka guhindura ubutegetsi ibi byaha byo gusitura amazu cyangwa guturira imizinga guturira abantu ubwicanyi ibyo byose amategeko arafite ingene abitegekanya rero nta ari hehe bacibwa urubanza nande kandi mbega uwabacira urubanza urwo rubanza rwabo waraciwe mu Burundi sentare yo mu Burundi yarufite procureur avuga
ndorareko
urubanza bamuzaniye ntaruke n'uruhe
reka ndaguha amasegonda 30 reka ndaguha amasegonda 30 ugice usozere wishure ku kibazo umuntu utari muremure reka ndaguha amasegonda 30 ugice uvuze ku kibazo cabajijwe na Desire Nitanga avuga ko igihe cyose ONU igiye gutora amatati mu bihugu bimwe bimwe nko muri Cote d'Ivoire akajagari kabandanya amasegonda 30
igome mugabo sinovuga jewe gutonye nk'uko yavuze ishyirahamwe mpuzamakungu ni rirafite akamaro kanini cyane kuko ni ishyirahamwe ririmo ibihugu kandi byiyemeje byo nyine yuko bizokorera ku mategeko abihuza ariko icyo gusa tutemera ni uko ONU kenshi iraba abantu ituma ibarabe neza ibasohoze ko imenye yuko atari abantu baba bahengamye bariko barakorera ibindi bihugu mu guhungabanya amahoro n'umutekano wo muri Afurika.
Ego Amerika tubibutse inshuti mwese ko mukoma babandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile 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 muhe
amukije abakimire zindi bujumbura
barakumva izina cy'ikirundi ninde
yego je nagomba nze ubwandire se numbije ibintu ndeko ndeko njangwa ibintu ariko aratangaza numbise ibyo avuga akaca avuga yuko ari umuntu ari muri sosiyete kuzire none mu Burundi arabereye ko habaye amaga yo nyanda mu maduka ibatse ndeko niyo ndaza nagomba ndakubaze uwo ifite inyungu iyihe kugira ibese ntiyabikora ku isi yose muri Kenya ni bantu baye harenga ikigo kiza akagenda kwisukura ama basanze atangora na kwisukura kazi yo nagira mpanure ku barundi bose bamenye gutandukanya sosiyete sivire kuko waheruka sosiyete sivire ivugira abanyagihugu none deko baretse tukamenye abati ama nagomba nshimire uwo mushinga nawe Tatiya ageze arahanura rero icyo namushimire ntarumva amajambo akunda kuvuga ku yadi ageze arahanura kugira abantu basubire banywane
murakoze Emile reka rero ni ijambo kandi ubu ni bunywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Jean-Luc muri Veneza mwitwa nde y'ikirundi Jean-Luc
nduwayo
murafite ikibazo murafite icyumviro mu nyarutse
ego murakoze cyenda sifite ikibazo bashikiriza batumye kandi ho nagomba mbaze uwo Tasiano Sumana ntihenze cyane yarabaye umwe mu bacamanza b'igihugu cy'u Burundi nagomba ndamubaze kuko nk'uko yayivuze Kigali de Konjangwa igihe Leta yemeje abantu bashatse gutembagaza igihugu nk'uko byabaye no kuri Buyoya n'ahandi Tasiano ari mu butungane ari umuntu yari atezwa akarere nagomba ndamubaze yuko abo bashatse gukubita kudeta Ubuyoya ko babatwaye miliyoni
gihe
yari mu butungane canke haduhe umuco cyahindutse akiri mu butungane uno munsi n'icyo gihe mbega umuntu akubise kudeta uwo mwakiriza yombi
yego mereka
ariko gusenyura ubutegetsi bw'itore na cyane cyane nuko icyo gihe cya Buyoya bari utungane bwari yari kudeta iturutse ku nguvu
yego murakoze
nawe nyine yari yagutoye ku nguvu icya kabiri nacyo ikijyanye n'iyo raporo ntuhava avuga kwihengame kuko nta muhinga yovuga yuko yakoze ubuhinga mugabo agakorera ku bantu atabona abantu bari fictice ngo bavuganye ku matelefone ikindi nacyo bakavuga bati abo bavuganye babatoye ku nkengera z'igihugu cy'u Burundi ibyo bintu bumve nawe ko harimo ukuri ahubwo jewe numva neza ko ari nk'urusaku kuko nta buhinga bwagiyemo babajije abo bashatse babandi n'ikimenyamenya bari guca ku bajejwe intwaro bakamenya batabo bantu babajije banaka baravuga ukuri kuko ejo canke hirya y'ejo hazoba umusuma aje kwiba ubu rero kubera ibi n'ibi ngo akeneye yuko urubanza rujya muri
ego mereka tumuhe ijambo mushanaye Jean Luc Ndwaye reka tumuhe ijambo Tasiano agira ati cyakwishuye wabaje ibibazo nka bibiri reka tumuhe ijambo mushanahe Tasiano umunota umwe kuri icyo kibazo hanyuma Emile yabaje ikibazo mushanahe Njangwa Gilbert ko nawe nyine turamusaba agira umunota mwishuye mu munota umwe reka dutangwe kuri mwebwe mushanahe
nagira nyishuye ikibazo kimwe na Beko yagarutse ko nawe nyine Ndwaye yabajije ati kubera babajije abari hanze nta buhinga bakoresheje nagira ndabibutse baze barabanza gusoma n'icyo cyibiranya kuko hari abavuga kubera ibishanke biriya mugabo atanagisomye Beko niyo baragisomye abo bahinga barabanje kwerekana amategeko bisunze mu gukora akazi kabo icyo bise le droit applicable mu gifaransa barerekana amateka n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwasinye ko bwateye ku mukono menshi cyane baragira igice cya kabiri bati mbega hamwe ibyo byaha byo bari ibyo byo kwagirizwa nde byo kwagirizwa bande icyo bise imputabilite mu gifaransa icya gatatu baca baravuga bati mbega ibyaha byakozwe n'ibihe
barabica ku masonga bishika nka munane ubwicanyi kunyuruza abantu gupfungira abantu busa gutuma abantu bahunga kuboreza gufa abantu kwibyaha byo gushurashuza abakenyezi nawe ibintu nk'icyo byose birimo niba bari abantu barabisomye kuko nabivuze ni metodoloji no kuvuga ubuhinga bwakoreshejwe nibaza batari beko yobone guri imbere y'abandi bose uko n'aba expert basanze bakora n'ibyahandi si by'uburundi
ari kibazo ushanari Jean Luc
ije rero basomye barabona
ko duga ku kibazo mu masogona 33
uriza no uko umuhinga aratohoza n'umucamanza aratohoza n'umushikiriza amanza aratohoza mugabo hama haba confrontation no kuvuga guhuza ibyemezo cyuyu noriya
ego masogona 33 ushanari cyatsiye ikibazo cha Jean Luc kibabaje mu mushikiriza
leta n'abandi batabyemera ko baza kubumviriza inoka santranda rame nibo banse kwiregura canke gushikiriza ibirego barega abandi icanyuma abajije ati ndega ko nabaye umushikiriza amanza eske abagize kudeta babuye canke abandi narabajanye imbere yawe ne ubwa mbere ubwo bashatse ubwiwanje ica kabiri intwari canke iriya iyo hari abagombye kutembagaza ubutegetsi murazi yuko bahanwa n'ukwicwa hari habicwa byarabaye ahandi urabiba kandi n'ubu noneho hafunzwe abarenga mirongo none abishe umwana wo kwa Mbonimpa umukwe bakamuhatsa abishe babana b'amahatsa mu kibitoke abatwaye giremagira amategeko yigo abaheruka kwa Revu abatwaye bamugore muri Bigiteka n'abandi todondagura abo bari imbere y'ubutungane koko amatohoza ageze reka tube tureka kugira ibintu byo kwirengagiza turabarundi ibintu byakozwe n'abarundi bikorerwa bene wacu abo rero bacitse ku icumu abahamuza abantu muri ubwo buryo bariho baba hanze baba ngaha abo rero baremeye baravugana abo bandi bavuga ko bakorewe amakosa batemeye kuvugana n'uwo mugwi birabasha kuko uwo mugwi wari uje gutohoreza bose kandi ntidukeneye yuko hano uyu kureka ukareka bariya twebwe aho se duhagaze
ego mereka njangwa Gilbert Beko namwe mushyira ikibazo Emilia abajije mbega uyu murwi wawe ni mu kuvuga ko wakoze raporo ya politique ihengamye inyungu y'uwo murwi wibaza ko iri he n'ikibazo musana bishuye ntimukimare ku mwanya munini cyane rwose munsi ubunatumwe duga ku ijambo
oya ujya mugwi warahengamye bimwe biboneka kimwe ndabikiramo murasoma raporo muca mubibona kandi twararonse n'umwanya wo kubishikiriza bikwiye yuko uhengamye werekana isura inyungu wo bufitemo nazivuze nazo nyene yadumvise ariko igikomeye cyane hari n'ikibazo cyabagiye ati ara ndega burya Beko yo kwemeza yuko atamabi yabaye mu Burundi nagoma ndamubwire yuko mu 2015 haramaye amabi tutari twiteze aho umuntu yazira yuko ari mu mugambi kanaka akicwa yewe narabonye abajene nk'ubutasefu b'Imana ariko aravuga ngo umwana wa Mbonimpa cyangwa ngo Mbonimpa yararashwe atavuga ati biri nyamitwe nawe yararashwe icyo nicyo dupfa n'abanyapolitike kubera batavuga ukuri rero ko atavuga ati bikomagu yararashwe ko atavuga ati generale Nshimirimana Adolphe yari yishwe ko atavuga ati Misago umujene w'imbonerakure yishe yitwa Olivier Nkunda bashaka bakamwica itariki 28 z'ukwa kane 2015 kumutakura ko atavuga Sungura Gabin hatingira avuga ati Misago Leonard yari yishwe ko atavuga Hakizimana ko yishwe umujene fiye vraiment yitwa Jacqueline yishwe bunyamaswa yishwe ngo ni uko ngo ari mbonerakure ko atavuga abapolisi bishwe urumva rero byo icyo dupfa ni uko badashaka kuvugisha ukuri hanyuma ubivuze bagaca bavuga ngo ngwakorera ubutegetsi nituvugisha ukuri rero yewe ikintu vraiment mpagaze ko nyakubaha umumenyeshamakuru kandi Tatiana Sibomana afite uruhara runini mu kuvugisha ukuri kuko urabona arafise n'uko ugenda bapfa umugambi muri Iprona agaca bitanga no kurwanya CNDD-FDD na kandi yaratowe ari umushingamateka aho Sibomana n'umushingamateka kuko yaratowe mu ntara ya Gitega yanka kwinjiramo sinzi ko yanka CNDD-FDD cyangwa yanka abenegihugu bamutoye ariko ikintu cy'ukuri nyakubahwa ni uko Sibomana
yoreka kugiragiza abenegihugu akavugisha ukuri kuko amari yarabayeho ariko naho yabaye ni kumenya neza uwayakoze
ego mereka
icyohoza naryo ntirikogwa gusa n'umugwi wawone ariko nagomba ndabamenyeshe yuko amatohoza yabayeho najyewe ntari leta narakoze amatohoza abo bantu bose ndiko ndababwira n'amatohoza nagize ikindi nacyo nuko tuzi neza ibyakozwe bibi rero
ego me mushana he njangwa jibebe kondo na kanyira tuzangereka twibutse abari ko batwumviza ko muri ko mwabandanya kumviza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel mwiwe neza Emmanuel egira telefone mvuge cyane mwatwumva
ego turabumva
egira telefone cyane gose mwafite ikibazo mwafite cyumvira mu kanya gato
ngo jewe mfite cyumviro akomba mvuge
egera telefone uvuge cyane
ndabumva mwene munyumva
egera telefone uvuge gutyo utavuze gutyo turaha telefone uwundi munyu wanyarindiri nyaruka cyane gose nyaruka mukanya gato cyane gose mbe izina ikintu nirinde
dusenge
duga ku ijambo dusenge
eso icyo nagombe mvuge urumva nagomba gushikiriza kuri icyo cyo gikane mu rusomo naje kuvuga nako kuka sero le cyumbe cyane mvuga nti ndabona icya raporo ya trowe nawon eso katika kazi na muntu nashaka rero mvuga bari ku butungane bw'umuzundi bikore kuko burabishyo no muri ku itere nibwo bubona ibiri ko biraba kandi burabishoboye
murakoze Emmanuel Dusenge kucingira bushikini je reka duhe ijambo kandi Gedeon muri beneza
namara
Gedeon mwitwa nde izina kirundi
sanitwa ndabakenga Gedeon
ndabakenga Gedeon murafite ikibazo mwasi cyumvira duga ku ijambo
nagira mvuge kwizo icyo cyegeranyo ni yatanze ikintu cya mbere ndabanza kunenga ubu ni ikintu kimwe kuko ariko bisunga ibintu bibaye ejo bundi tuvuge niwe mabi yarabaye mu Burundi yabaye uno munsi cyane dukorera muri 2025 yatanguye guhera mu 2025 kuri buryo gushyika na 15 rero icyo nabandanya mvuga ku icyo nyine wahereye muri 2025 jyewe numva umwenga si umuti ahubwo nacamba nakumenga ariho ikindi mumbire bagendereye ariko rero naho biri uko byose ishyigikiye nk'umuntu yakoze ikibi iki cyangwa kiriye ko atohana niba yari ishaka gukiza Uburundi nuko yohera kuva kuwundi mumbire w'ucikukira maze kuyagatwara amatora abantu bose yakoze ibyaha byo Burundi kugira ngo bugorore nyanzira muri 2025 jye mbona umwenga si umuti ahubwo ari igihembo kuvuga ko yakoze amatora cyane ruganiye iruhande rucanye muri iyo jyewe sinabivuga ko bucye kugera ubwo mu gihe ni gutyo nabivuze ko mu gihe gitsinze
yego me ejede ego icyo kibazo mwakivuze murakoze Gedeon ndabakenga reka duhe ijambo mushyanahe njangwa Jibebeko agira icyo avuze ku bishikirijwe na Gedeon ndabakenga hamwe na Emmanuel Dusenge akaba yavuze ko ONU ikwiye kureka ubutumwa bw'u Burundi ko nibwo buri mu gihugu ngo bukakemura ibyo bibazo mu gihe Gedeon ndabakenga nawe avuze ko atari umuti gutohoza ibyaha byo mu 2015 ahubwo yakwiye gutangurira muri 1965 kuva Burundi bwikukiye duga ku ijambo mu kanya gato kuri ibyo bibazo bibiri mushyanahe njagwa Jibebeko mu kanya gato cyane rwose munsi y'ubunota umwe ibyo bibazo bibiri byabashinganahe babiri duga ku ijambo
abo bose ibyo bavuze ni ukuri ubwa mbere ni uko ibyaha byakozwe kuva kera ibyaha byatanguye abantu bose bakoze ibyaha ntibigeze bahanwa nicyo gituma itohoza ryari rikwiye washaka
kuba mirongo itandatu na gatanu kubandanya gushika no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira ngo tumenye neza abakoze ibyo byaha. Yewe n'ukuri natwe biratubabaza kubona yuko abantu bakoze ibyaha hanyuma bakaguma bidegembya. Urabye nk'ibyo bavuga by'ukwibyugutera abantu nk'amagerenade, urabye nk'ababyeyi bariko baridandariza ibyamwa bagategwa amagerenade n'abantu ko ya Bujumbura bakabatera amagerenade, ugasanga nka Martin n'iby'abandi ministre araba iby'agateka kazina muntu bakamusanga aguye gusenga bakamutera gerenade, ariko by'ukuri ugasanga ntibabivuga ntibabona yuko hariho abantu bafite ibindi byaha bakoze kandi washaka ugasanga babikoze bashyigikiwe bari kumwe n'abagombye guhungabanya umutekano, mugabo ugaca usanga ntibabikurikiza uko byategerezwa kuvugwa. Hanyuma ubutungane bw'Uburundi turashyigikiye ko ari bwo bukora igikorwa, burya honi ijya gukora igikorwa mu gihe ubutungane bw'igihugu butaba bwakoze. Uko bashaka gufata rero uruhande rumwe,
reka dusabe Natasien Sibomana nawe nyine agire icyo avuze kuri ibyo bibazo bibiri byashikijwe na Emmanuel Dusenge na Gedeon Ndabakenga. Mushike na Natasien, mwumvi ibyo bibazo mwabyumvise cyane n'igihe telefone yari yacitse?
Ndashaka kwiyumva nsa n'abyumvise ngo
duga ku ijambo
sinabyinshi.
Umunota umwe kuri ibyo bibazo bibiri.
Emmanuel ati ndibareke ubutungane bw'Uburundi bukore beko uko nyine naje ndabyemera gose. Jewe mbere ntababesha ngira ngo urwego rw'ubutungane abantu ntibarugomba kurufata nk'uko je narufata, nabona ko ari urwego rukomeye cyo kimwe na leta nshingengo z'amateka nshingamateka n'izindi. Mugabo niko koko ko ubutungane bw'iwacu bwigenga, njangwa yavuze ko hari abantu benshi bapfuye ndabyemera gose kandi ndakeneye ko bihanwa no muri prona no mu bandi turi kumwe, nta muntu ashyigikiye ko ibyo byaha bituhanwa. Mugabo none yavuze abishe Adolf aravuga abishe abandi, hariho bamwe twumva bariko baracibwa imanza bibabyo bitarabyo, hari abo twumva ngo imanza ziriko ziraba, mbwa hari nyinshi cyane niwe ndadondagura hatwo zifatira umunsi tutarigira twumva n'amatozi nyine yabaye. Bahumvise hirya y'ejo umuntu bamutwaye ku murango umuntu iheze kazamva umuvugizi w'igipolisi ngo nawe uraza kubitwara ko ngo dono no kuvuga ko atavyo tuza
mu kaje kari munsi umuntu tumwe ibyo bibazo bibiri
ngo yitware cyo shabira akamizwe n'ingoma. Nico gituma ubutungane bw'iwacu nibwo nibukore koko, kuko amadosiye yose ntazoja muri sentare mparampana vyamuze makungu ivyo ndavyemera gose. Mugabe mugihe butarigenga ngo buhanwe ngo butohoze byose, reka tuje n'ahandi kuko n'ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu. Icya kabiri mutohoza rihere mu mwaka wa 2065 bijya bisa n'ibyo nyine, mbeko muze ko mu masezerano y'Arusha bari bumvikanye ko ibyo byaha byose byotohoza ukuri ukamenyekana n'abagiriza ibyaha bakabihanirwa biciye muri wa mugwi wo kuvugana ukuri no kurekuriranira bigaca no muri sena bidasanzwe. Ubu uri ko araburabuza ayo masezerano y'Arusha ninde ugira nabo muri opozisiyo? Nicyo kibazo ndagisubize Beko ejo aza kibaze aho gitegerezwa kubarizwa. Yagumiyemo twebwe turakeneye ko ibyaha byose bihanwa, byari byakozwe kera byari byapfukoze vuba. Mugabo ka muntu yize amategeko bamenye ko umuntu umufasha ariko arica umuntu uwo munsi utazorindira kumuhana ngo wishe mu 70 cyangwa 35 ntarafatwa.
Ego me tubibutse nshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Nibasumba Celestin, mwiwe neza?
Mwiwe cyane.
Muri hehe Nibasumba Celestin?
Ego.
Muri hehe?
Mwiwe cyane.
Okay, murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo mu kanya gato umwanya uragiye nturenze mu ntumwe.
Je icyumviro cyanje kuri iki cyegeranyo cy'abahinga ba ONU ivuga yuko boraba mede yuko umwuga wabo utasubira inyuma nimba ari abahinga koko, kuko mu Burundi ndibuka yuko bigeze kubaho inama ya ONU barafata ibihano kuri bamwe bari muri leta baravuga mu bamwe baravuga ko na commissaire de police chef wa radio n'ubonye niyo barimo hanyuma baravuga ko hariho n'abandi bari muri opposition nagirizwa ko baba barateye ibisasu nk'ibyo ntoki mu bakenyezi bariko baridandariza utuntu baravuga ayandi mabi menshi ya kode baravuga nabo muri opposition bahanywe niyo kwica cyegeranyo ubiravye neza bavuga ko bobo batashoboye kubona neza uruhara rwa opozisiyo mu byaha byakozwe guhera muri 2015 none ko arabahinga abashoboye gufatira ibihano abo bantu babafatira ibihano atacaha bababona ko kubera iki babonye ibyaha byakozwe na leta mbagazi byakozwe na opozisiyo ibikogwe
murakoze niba sumba seretse kuri icyo kibazo reka duhabashinga ntahe ijambo kugira ngo bagire icyo bakivuze ko dutangure kumushinga ntahe tasiyo siwomana tuga ku ijambo tasiyo mukanya gato
murakoze ngira ngo arakebuye ayo mashyirahamwe mpuzamakungu duhereye ku ishyirahamwe mpuzamakungu ni yaba ishyirahamwe rewe nkurikiye mu bihugu bya Afurika n'ayandi n'ayandi kuko nk'uko abivuze agiye arafata ingingo leta y'icyanke iriya kumvo izicyanke ziriya ntiyigere akurikiza izo ngingo ibyo bintu bishobora kugirira ingaruka mbi ubuzima bw'ayo mashyirahamwe cyagira igihugu na kimwe cyangwa abanyagihugu baba batubyigira kandi muzi ko yashinzwe nka cyane cyane ONU kugira ihagararire amahoro n'umutekano ku isi icyo natwe twaba twakebuye ko ni ukuhagabira kugira ingingo bafashe bagihagararire ibihugu bagifatiye bikurikizwe icya kabiri ati ntibabonye ibyaha byabo muri opposition kandi hari bari barafatiwe ibihano byo kudatembera mu bihugu bicanke biriya ibyo narivuze ndabigaruka ko barabyanditse arasoma neza n'abatasomye raporo bati haravugwa ko hari abo barateye mu Kayanza arabaciye mu Cibitoki haravugwa ibintu biriya kiba byagirizeho muri opposition ntitwashoboye kuronga umuntu ntaduhe ibyagirize koko kugira ngo tubishye muri iyi raporo naho nsubiye gukebura rero nabo babivugaho ihukiri bita ko bagashigikira leta kwica bemera ko
egome ndabona kane katujanye
aha rero nica kibazo nibabe bamenye icyo bavuga nibamenye igikenewe bamenye n'ingene gikogwa
egome reka duhe n'ijambo
usanga bavuga ibihushane by'ibyo bavuze hirya
reka duhe n'ijambo mushanahe Jean-Jacques Gilbert Beko asozere kuri iki kibazo cyabajijwe na Nibasumba Celestin duga ku ijambo mushanahe Tatian
egome sebe tubona yuko ibyo tasisiyoma navuze yuko amasezerano y'iharusha abohegwa amaboko imugongo nta masezerano y'iharusha ariko araboherwa amaboko imugongo ariko arajya mu nziro kandi by'ukuri kandi aho onye yorindira gatonya azobona neza ko ibyo bintu bavugira ku maradiyo atari byo na gatonya hanyuma umugwi CDR kiretse yuko jyewe ibyo nabonye nk'umuntu ari mu mashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki bateye na Monsenyeri Jean Louis bamuhoye gusa yuko ari perezida wa CDR bakamusanga muhira hano mu Kamenge bakamutera amagerenade bakamurasa ibyo byose bumva none ugira ngo yaraswa na leta
egome mugarutse
n'abatabishaka hanyuma CNCD
hari ikibazo akanya karagiye hari ikibazo cyabajijwe na Nibasumba Celestin kivuga ko umurwi wa ONU wabonye ibyaha byakozwe na leta ariko utabonye ibyaha byakozwe na opposition icyo kibazo mu kibuga kwiki
na kimwe babonye ujya mu murwi wa ONU nta byaha babonye byakozwe na leta ahubwo ni umurwi wakoze icyegeranyo atacyo wabonye ibyo onye babimenye kandi na raporo batanze irabyerekana neza kuko hariho naho bobo bavuga bati tutabye leta y'u Burundi yuko yogira itohoza ku makosa ku byaha byabaye ikongera ikavuga ngo tushaka gusaba ngo na CPI ijya sentare mpuzamakungu icire imanza abakoze ibyaha by'ibonyabwoko ibyaha
Mushiganahe Njangwa Gilbert Beko ndabona kanya katujanye nashaka kugushimira cyane gose ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire turashimiye kandi n'umushiganahe Tasinya Sibomana nawe nyene ku byimvira shikirije turashimiye abanyamwanya radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo tukaba dushimiye naba kurikiranye ikiganiro cyacu dusangira ijambo cyo munsi turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabo y'izuma tukaba dushimiye na Fatou Karara yiganije ikiganiro mugira amahoro mugoroba mwiza mwese.